abenshi muri bo nabari baje baje kongera akazi bakaza n'amaguza mato y'amezi atatu hamaro bakaba batari bamwe byarunka kazi abandi nabo bakaba ari baje kurangura bisanzwe b'abadandaza amariki gaca korona virusi nshya kibasanga ino gaca baheri ino aca barabaho mu buzima bugoye baragerageza kwitura ibyo dushoboye turabafasha mu ntango bwa mbere nk'ibijyanye no gufungura ariko natwe uko bimara umwanya muremure amikoro yacu agenda aba make
aho i Dubai hariho ubuserukizi bw'Uburundi konsula y'u Burundi icyo kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze hari icyo bababwiye nimba mwarakivuze
twarabibamenyesheje baradusaba ko twogira lise y'abantu bifuza gutaha twarayikoze nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakiga mugabo ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye gushika tariki 12 z'uku kwezi kwa munani ko boba bamaze gutaha ubusabwe ni igihugu bizaraheze basa batangura kumurigisha ubaseze hari abari baciye biruka kuri Kenya Airways gukata amatike y'indege bamwe babiha amafaranga abandi babatuma kujya gukina pese za covid-19 barabikora ugasanga yagurishije nk'itelefone ubundi yagura nyundi yatumye ku mafaranga aho bashobora kukimutiza hose ababwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu Burundi cy'Ubugaye
abegwa niyo ngingo muri rusange boba bangana gute
bashika hafi $250,000
hanyuma ubundi muramutse murengeje ko icyo kiringo cy'amezi atatu cyangwa iryo genekerezo rya 12 mwongewe ko kugira ngo mushobore kwitunganya amategeko aravuga iki amafaranga muri hako mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwirizwe kumaramo umwanya munini atomori iki avuga iki
hari nk'abasanzwe tuba ngaha dusanzwe turi abarezida abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufite ikibazo kiri kuri abo baba badukondera akazi amaviza yaheze abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza ari limiti iyo aheze baca batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha umunsi wa mbere barihisha amadirahamu $300,000 angana n'amadolari $80,000 hanyuma iyindi minsi ikurikira bagaca bagarihisha amadirahamu $100,000 amadirahamu $100,000 ni ukuvuga n'amadolari hafi $20,000 guca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba bazomara batazi neza n'igihe bazotahira
leta hari isango yababwiye ko zoba yabahereye ko inyishu kuri icyo kibazo cyanyu
nyakubahwa aduserukira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikiyete kandi ko bamwijeje icyo gituma ni muri urwo rwego nyine natwe twari ko twongera kandi dusaba twongera tunibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba ni kuri bari mu buzima butameze neza icyo gituma ibishoboka byose ni uko bogera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze naho bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashoboye kuronka ayo mahera yo kurinda iyo basenze
nk'uwo muti w'abaje kurangura cyangwa bari baje kumara umwanya mutonya iyi ndege bafashemo amatike bobo hari icyo bategekanya bababwira uretse ibyo mumva muri konsula yanyu izo ndege zabo zari kubatahukana hari icyo ntacyo bariko barabafasha
aho naho nyine hari hagahazi hari ikibazo kuko abenshi indege bavuga ati ikibuga cy'iwanyu cyoba cyuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye ningende muvugane n'ubuserukizi bw'igihugu cyanyu cyangwa na leta y'iwanyu atitunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi bagiye barababwira ati muri hamande tuzokuzarukobye turashobora kubatahana bafatiye nko kuri Kenya Airways ibyo yavuga yuko kuva itariki nzoba yatangiye gukora abantu bari barafata amatike kuva itariki 3, 7, 8 bose bari baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanze yo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kurenugera viza uri mu iki gihugu nk'abo bari baje na viza z'amezi nk'atatu bisaba ko uriho amadolari yaba amajanisi urumva rero siwariyo bifata amafaranga muri abo bantu izo kompanyiro z'indege nta kindi gishasha dufite zibabwira gusa bo ikibukira n'abashavuza cyane ni uko baba tumye kujya kwipimisha naho nyine ngira amafaranga kujya gupima covid iri hafi amadolari 70 beza 50 dirham kandi izi neza ko atanu zibihari bituma baca bagenda badepansa na duke bari basigaranye nicyo gituma uyu munsi bisa nk'uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi.
Ubu tuvugana abo uvuga barihe baca babaho gute?
Nibyo nyine tugerageza gufashanya nawe agafasha uwashoboye gufasha hari ababaho bahura baba hari ababa bameze nk'abari mu nzara baranyine kuko atabundi buryo bafite bwo kuriha amazi uburyo bwose bari bafite bwabaheranye.
Ni ikibazo kimaze igihe kingana gute?
Kuva konfinema itanguye kuva n'imbibe z'igihugu cy'iwacu byugaye ikibuga cy'indege hamwe na ikibuga cy'indege cyo ngaha nacyo nyine cyari kibuga usibye ko cyo kimaze ukwezi cyuguruye umuntu yaje waje gusaba akazi cyangwa yari yaje kurangira yateguye kumara indwi imwe hanyuma imbibe zikugagwa ari imwe ubwo nyine nawe tubyumva ingorana cyayinjiramo.
Gahire Edi Keva utwara abarundi babangaho onye muri Dubai tugushimire kuri kano kanya uhayijwe rya Amerika.
Murakoze namwe kuduha kano kanya.